Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Eugenie, tuyahere muri Afrika. Abasirikare ba Libya bacungera inkengera z'amazi barafashe ubwato bwarimwo abimukira 138 bariko berekeza mu Buraya ejo ku munsi wa gatatu. Igisirikare gikorera mu mazi cya Libya cavuze ko icya kabiri cyabo bimukira ari abanyesudani, abandi basigaye bamuka mu bindi bihugu bya Afrika. Igihugu cya Libya niwo muhora wabimukira bagerageza kujabuka ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari Mediterane. Amashirahamwe yabagira neza akunze kudashigikira ko abimukira bafatiwe mu ibahari basubizwa muri Libya kuko baca bafungirwa mu bigo bafatwa nk'inyamaswa. Ku munsi wa mbere ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryavuze ko abasirikare ba Libya bafashe mu minsi ibiri abimukira hafi 1,000 bariko bagerageza kujya i Buraya baciye mu bwato. Muri Afrika kandi abashikiranganje imigenderanire n'andi makungu ba Misiri, Ethiopia na Sudani bazobonanira i Kinshasa kuva ku munsi wa gatandatu mu biganiro mu matati ibyo bihugu bifitaniye ashingiye ku rugomero rw'umuyagankuba Ethiopia yubatse ku ruzi Nile. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibo babitangaje ejo ku munsi wa gatatu. Abategetsi ba Congo mu bushikiranganje bw'imigenderanire hamwe n'ibiro bya perezida bavuze ko uwo mubonano w'iminsi itatu uzoburongowe na perezida Felix Tshisekedi asanzwe ari warongoye ubumwe bwa Afrika kuva mu kwezi guheze. Mukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamate nawe nyene byitezwe ko azoba ari muri iyo nama. Mu ntango z'uku kwezi Misiri na Sudani barumvikanye ku gihugu cya Congo cyofasha mu twigore ko gusubira kuvugurura ibyo biganiro kuri ayo matati kuri urwo rugomero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu urubanza rwa Derek Chauvin, umupolisi yagizwa kwica George Floyd, rwarabandanije ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota. Ejo humvijwe umukozi wo kwibutike uwo Floyd yarishe amafaranga yaguze itabi imbere yo kwicwa na Chauvin. Christopher Martin nk'icyabona yavuze ko yemeye kwakira inoti y'amadolari 20 naho yabona ko ari ya magendo kandi yari azi ko azoyakatwa mu mushahara. Uwo musore w'imyaka 19 yavuze ko amaze kwiganira umukoresha wiwe ivyabaye. Uwo mukoresha yaciye amusaba gusohoka gusaba Floyd akagaruka mu ibutike. Yavuze ko yatavuga ivyabaye Floyd atari gufa. Martin yari mu bindi vyabona yumvirijwe ejo kuwa gatatu byavuze imibabaro byagize n'ishavu mu kubona igihe umupolisi Chauvin amufukamye ku izosi hanze y'iyo botike mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Umupolisi Chauvin w'umuzungu yaciye yirukanywa n'igipolisi camutwara inyuma y'umunsi umwe Floyd umunyamerika w'urukoba rwirabura afuye. Ababuranira uwo mupolisi Chauvin bavuze ko ibyo yakoze yisunze ibyo yigishijwe kandi ko umuntu nka Floyd yari afise ibibazo by'umutima no kunywa ibiyayura mutwe bitari kubuza ko afa. Igisagara cya Minneapolis giheruka kwemera kuriha abavukanyi ba Floyd imiliyoni 27 z'amadolari zo kubahuza ku byabaye. Intumwa idasanzwe ya ONU muri Myanmar yasabye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kugira icyo gakoze kugira gakinge intambara hagati y'abenegihugu no gusesa amaraso bishobora kuba muri icyo gihugu. Abantu barenga 520 nibo bamaze gufa mu myiyerekano ya buri munsi yatanguye kuva igisirikare gikwiye ku butegetsi umutegetsi yatowe Aung San Suu Kyi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri.
Aloyse Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Tuti banganye hi mumva na dijwi rya America vugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Twongeye tuhe ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Mu ruzinduko Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka kugirira muri Repubulika ya Centrafrica yaboneyeho umwanya wo kubonana n'abarundi babayo. Uwo mubonano bawakiriye gute?
Urabona ko umukuru w'igihugu Rutayari wa mbere, umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari, abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'igihugu w'Uburundi aje kubashyigikira muri ibyo birori.
Ubu ni ambasaderi Adolphe Nahayo aserukira umuryango CAC w'ubukungu mu bihugu by'Afurika yo hagati. Umushingamateka Fabien Banchirye Nino utavuga rumwe na Leta y'u Burundi yashyizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru ya Mpimba i Bujumbura. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo Bwana Jean-Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimugikure. Tugiye mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwaraye rupfundikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo Bwana Jean-Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya Jenoside. Uregwa watanze imyanzuro ya nyuma yasabye umucamanza kuzashishoza akamugira umwere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Ijambo rya nyuma mwiburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa Bwana Jean-Claude Iyamuremye uregwa icyaha cya Jenoside banenga imyanzuro y'ubushinjacyaha. Abanyamategeko Kanizi Karake na mugenzi we Jean Damascene Semanza ndetse n'uregwa batinze cyane ku kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja impfu z'abatutsi mu bitero bitandukanye. Abanyamategeko batangiye babwira urukiko ko ibigize ikirego cy'ubushinjacyaha bituzuye kugira ngo kibashe kuba cyakwemerwa. Bavuze ko Iyamuremye ubushinjacyaha bwamwegetseho ibikorwa byo kwica abatutsi atarabashoboraga kubikora kuko yari umunyeshuri w'imyaka 18 igihe Jenoside yabaga. Bavuze ko naho yari buhurire n'abategetsi ngo baganire ku buryo bari butegura ubwo bwicanyi. Bibukije kuregwa avuga ku babyeyi babiri batandukanyije ubwoko, se w'umuhutu na nyina w'umututsi kazi, bityo ko nta mututsi yashoboraga kugirira nabi bitewe n'uko afite amaraso y'ubwoko bubiri. Bikomye ubushinjacyaha ko bwafashe Iyamuremye mu buryo bita bwa rusange, bumurega ko yagiye mu bitero byahitanye abatutsi ariko butagaragaza umuntu yishe ku giti cye. Aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha mu myanzuro yabwo bwanenze ubumenyi bw'abatangabuhamya bashinjura, bwirengagije ko ikirego cyabwo bavuga ko kidafite ibimenyetso. Iyamuremye watinze cyane ku bitero yahakanye ibyo ashinjwa byose, haba ku bitero bya Gahanga muri Kicukiro, kureto Kicukiro, ku kigo nderabuzima cya Kicukiro ndetse n'igitero kivuga ko cyagabwe ku batutsi bari bahungiye iwabo mu rugo. Yavuze ko abatangabuhamya bamushinja bamuvuga bigaragara ko batamuzi, n'ibyo bavuga babivuguruza ubundi bakavuguruzanya. Yakunze kubwira urukiko ko ibyo abatangabuhamya bamushinja aricyo yita ibinyoma babeshya. Bamurega ko yagiye agaragara mu bitero atwaye interahamwe mu modoka zitandukanye, mu gihe we yemera ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka inshuro ebyiri gusa. Avuga ko hari aho yarahungishije abatutsi mu modoka batwara kuri eto Kicukiro, agasaba ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro. Avuga ko ubuhamya bwabo babugiyemo inama kugira ngo bamushinje icyaha. Iyamuremye yavuze ko bamushinja bivuguruje mu magambo babwiye ubugenzacyaha bw'Ubuhorande n'ibyo babwiye abagenzacyaha bo mu Rwanda, kandi ko no mu rukiko batabashije guhuza imvugo zabo. Yavuze ko aho kwica nk'uko abishinjwe hatabaye abatutsi bari mu kaga. N'imyanzuro ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi mu rubanza bwasabyemo ijambo maze buvuga ko uruhande rw'uregwa rwasaga n'urwiregura bundi bushya aho kwiregura batanga incamake y'imyanzuro ya nyuma. Umucamanza yibukije Iyamuremye ko mu myiregurire ye yakunze kurangwa n'imyitwarire myiza, ariko ko atari ngombwa gukomeza kwanzura. Avuga ko ibirego by'ubushinjacyaha byahimbwe bugamije kumwegekaho ibyaha. Yamusabye ko aho atemeranya n'uruhande baburana yajya avuga ko bitari ukuri. Iyamuremye wakunze kwitanzinga yahakanye ko nta mututsi wahungiye iwabo washoboraga kwicwa. Yavuze ko se yari konseye kuko ngo n'abarukokiye Rubirizi bakomereje iwabo arabahisha. Nzinga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kimushyiraho ikintu gisa n'umwijima ku buryo bigira ingaruka ku bikorwa by'ubugiraneza n'umuryango wose wakoze. Yasabye urukiko gushishoza rukazasesengura ikirego cyose rukazamugira umwere. Mu kwanzura Maître Canisius Karake na Maître Jean Damascene Semanza basabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro Nzinga akagirwa umwere. Bavuze ko ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cyo gufungwa burundu mu buryo bwihanukiriye ku bimenyetso bitariho. Bibukije ko abamushinja bashidikanya kandi ko amategeko atomora ko ugushidikanya kurengera uregwa. Bibukije ko amaze imyaka 8 afunzwe by'agateganyo kandi ko byaba byiza asubijwe mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimye imyitwarire y'impande zombi mu gihe gisaga imyaka 4 urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi. Yibutsa ko mu rubanza hashobora kuba mu kubwirana amagambo akomeye ariko ko nta ruhande ruba rwanga urundi, bityo ko ikiba kigambiriwe ari ubworoherane. Bwana Jean-Claude Yamuremye wakunze kwita Nzinga w'imyaka 46 y'amavuko yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuholandi, aho yakoraga kazi ko gutwara abakozi ba ambasade za Israel na Finland mu Buholandi. Yoherejwe kuburanira mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize 2016. Umucamanza yavuze ko amategeko ateganya ko urubanza rugomba gusomwa mu gihe cy'ukwezi, ariko ko kubera umwihariko w'urubanza rwadindiye n'uburemere bwarwo yatangaje ko azarufataho umwanzuro nyuma y'amezi 3. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga ntibyambukiranye imipaka rwaraye rukomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Bwana Paul Rusesabagina. Ejo ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi abahinkuru.
Nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko, niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere buvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana. Ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo, kuba mu mutwe w'iterabwoba no kutera inkunga, kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro. Ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini ku byakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN aregwa kuba umwe mu bawushinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MLCD FLN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa mu baturage byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MLCD n'ishyirwaho ry'ingabo za FLN, harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byishye abantu ku butaka bw'u Rwanda kandi agasobanura uko byagenze. Ubushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MLCD FLN. Umushinjacyaha yabwira urukiko ko uburyo MLCD FLN yashinzwe uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari bivugwa ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FLN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MLCD yarabereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FLN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha yavuze ko yatanze 20,000 by'amayero yo gushyigikira FLN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa 300,000 by'amadolari, ariko akaba atazi umubare wayohererezwaga FLN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri presidence. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi akaba ari we ugena uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FRN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayeri igihumbi umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana Kariste Sankara nk'uko byanemewe na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri Komore akajya muri Afrika y'Epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Kariste Sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa munani umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereze amadolari 15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari 600,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa generali irategeka ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Kongo. Uyu Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha bibiri birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ariwe muvugizi wa FRN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FRN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga barwanye ndetse agace gikuba mu baturage. Umushinjacyaha yanavuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri ku makuru y'ubutabera, umushingamateka Fabien Banciryanino utavuga rumwe na Leta y'u Burundi yasizwe mu cyumba gihanitse cy'ihaniro cya wenyine muri gereza nkuru Mpimba, cellule d'isolement, i Bujumbura. Banciryanino yazize kuba yaherukaga gushyira ahabona urwandiko rwerekana uburyo abafungiye muri iyo gereza bahohoterwa. Ibindi turabibwirwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umushingamateka Fabien Banciryanino atavuga rumwe na Leta y'u Burundi yarashizwe mu cumba gihanitse cihaniro ca wenyene mwibohero rikuru rya Mpimba, cellule d'isolement mu Gifaransa, ku munsi wa mbere w'iyindwi. Intandaro y'ico gihano n'urwandiko yashikirije itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rwandiko Ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ikopi yaruteye ku mukono ari muri iryo bohero nyene afungiwemwo kuva mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Banciryanino yagirizwa icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kugarariza inzego. Vyose vyatanguye mu ntango z'umwaka uheze, aho Banciryanino wenyene yiyamiriza impamba itekeregwa umukuru w'igihugu arangije ikiringo ciwe yagiri habwe uwahoze ari umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza. Aho niho havuye icaha yagirizwa co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ciyongereye ko ukugarariza inzego. Muri urwo rwandiko rwiwe, Banciryanino yatabarije bagenzi we bafunganywe ko babayeho nabi, badafungurirwa, bahohoterwa, abakwa amafaranga tazwi n'ubuyobozi bw'ibohero, abamadose yabo atigera aburanishwa n'ibindi. Banciryanino yahaye urwo rwandiko ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba ubushikiranganje bw'ubutungane n'umugwi w'igihugu urabagateka kazi na muntu CNIDH. Atanindwi imwe iheze urwo rwandiko rusohotse, Banciryanino yaciye ashirwa mu kumba ka wenyene kihaniro. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya vyinshi kuri iyo ngingo, maze duhamagara ubutwari ibohero rikuru rya Mpimba biva hagumye Ri Defense, ariko ntiyashoboye kwitaba telefone yiwe ngendanwa. Yatwitaba twari kumubaza ingene uwo munyororo amerewe, amategeko yarenze n'ikiringa zomara muri ako kumba ka wenyene. Ico bikoze umwunganira mu vy'amategeko Maitre Nkeringanje Christophe yemeye ko uwo buranira yamubwiye ko yashizwe mu kumba ka wenyene. Uwo munyamategeko avuga ko ari hohoterwa rikabije ririko rikoregwa uwaburanira, asaba ko amategeko yo kubahirizwa agafungirwa aho abandi bari, kuko kuri we bibangamira amagara yiwe na nyarijya asanzwe agwaye n'indwara imusaba gufata imiti imisi yose kubera indwara y'igisukari diabete. Aha Ijwi rya Amerika ryandikiye ubutumwa bugufi bwa message kuri telefone ubutwari bohero rikuru rya Mpimba bivahagumye iri defense kugira ngo agire ico abivuze ko ariko naco yatwishuye gusa umujyango wa Fabiano Banchija Nino uramutabariza uyu numwe mu bagize umujyango wiwe yabwijwe ijya America kwingingo yafashwe ariyo kumusenzikariza ubuzima mu gihe amagara mukitse
situation arimo irazuteye umutima uhagaze kubera bitumenya ko ishobora gufungura ko yashobora kuronka umuti ko ishobora n'icyo yifuka anari n'amameze nabi cyane ngo harimwe mwinshi nihabona imbeho rero n'ivyo bikora vyiwe kumuhohotera kandi ashobora no gukurayo ibindi bigwara nkuko n'ushatse kumugirira nabi byoroshe cyane kuko hinjira ubushatse amasaha yose ashakiye ari wenyine abandi banyororo ntibamubona nta n'uwo mutabariza agize icaba
ku munsi wa mbere w'igendwi utwara umugwi w'igihugu wigenguje rugateka kazi na muntu yarishikiye mu ibohero rikuru rya Mpemba kumuraba avuyeyo Six Vinyene Muraba yavuze ko ari bisanzwe kumufungwa ahabwa ibindi bihano mu gihe yakoze amakosa asanzwe afunzwe gusa yongeye ko ati nimba ariko arahohoterwa ubuzima ubu ntavyo nokwemeza canke ngo mpakane umwe mu banyororo ari mu Mpemba yabwijwe ijya America ingene afungiwe Fabiano Banchija Nino hameze yagize ati nakumba gato yakadeshika ni metero katarimwo amatara nta kazu kasugumwe ako kumba gafise ntaco kuryama ko canke ico kwifuka kiriyo yemerewe guhabwa imfungurwa rimwe mu minsi ibiri nta n'umubona nta n'umushira imiti yiwe urunani kavibe rw'abashingwa manza bakurikirana ivyaha bihanwa n'amasentare mpoza makungu rubona ko ahubwo yabaye umushinga mateka kuva mu mwaka w'2015 gushika mu mwaka uheze yarakwiye gushimirwa kuko yatabarije abagenzi we Maître Gustave Niyonzima kuri mikro y'ijwi rya America
we yanditse ikete aho yavuga ati hari abantu bafatwa nabi birirwa barakubagugwa bakabashira muri iyo izoro mahantu habonyene kuburyo bavuyeyo bagira ingwara zivuye mu mutwe canke ku mubiri wabo vy'ubumuga avugira abandi akababera imbere agaca bihobwa bidaciye mu mategeko ahubwo yari ko bishimirwa ko bakagira amatohoza bakaraba ku ivyo bintu ari ivyo kandi amategeko mpana vyaha atategekanya ico caha heriyo sende hashe nayo yarijejwe kuvugira abanyagihugu tuca tubona ko ari gishusho kiri mu kwaha kwa pouvoir exécutif impartialité nta irimo nta neutralité
n'urunari mpuzamakungu rugwanya ihohoterwa OMCT Organisation Mondiale contre la Torture rufite icicaro i Geneve mu Busuwisi rubona ko umugwi w'igihugu ujeje ugateka kazi na muntu CNIDH wirengagije gukingira uwo agateka kiwe kariko karahohoterwa umushengamateka yigenga Fabiano Banchija Nino aturuka mu ntara ya Bubanza azwi nk'utajya umuntu mu gushikiriza ijyagona yakatiwe gufungwa imyaka ibiri n'amezi abiri nkuru Kigali kubwijwe rya America
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akubutse mu ruzinduko mu gihugu cya Republika ya Centrafrica aho yitabiriye ibirori byo kurahira kwa mugenzi we Perezida Archange Touadéra akanabonana n'abarundi baba muri icyo gihugu bamwe mu bitabiriye uwo mubonano bawakiriye bate mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umwe muri abo ambasaderi Adolphe Nahayo userukira umuryango CSE w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afrika yo hagati.
Mara wafatanye kwifatanya na leta yo ngaha kumutegera ikibuga cy'indege warabona ko umukuru w'igihugu mushikangaje wa mbere umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'Urundi ari kubashyigikira muri ibyo birori na cyane cyane ko ata benshi babonetse n'umukuru w'igihugu nyine yaje kuri ibyo birori urumva rero baramufashe neza cyane hanyuma ejo naho mu birori baramutumiye yinjiriye rimwe n'umukuru w'igihugu nyine yaje gushyigikira abandi bose binjiye hanyuma nawe yamukeje imbere y'abandi hanyuma n'igihe ageze kujya kwinjira umusatsi bari bicaranye begeranye ukaba urabona akabitso kari mu nyakiri ikibanza cy'iteka
nk'uko mubivuze kuva ku kibanza cy'indege gushika n'igihe yaja mu birori ikirimo cya kabiri cya Perezida Faustin Archange Touadéra vyari bonekeje ko yaracungirwe cyane gose n'abasirikare abasirikare b'u Burundi bo mu rwego rwa Special Forces ivyo mubiha isiguro nki abasirikare b'igihugu cya Republika Centre Africa nti bashora gucungira umutekano wiwe.
Oya ndahubura sindiko warazi neza n'umukuru w'igihugu ngaha hagere twagira twutwe n'abasirikare b'abanyarwanda bari muri minisika arafishe bakeyi biwe mugabo abona ko bakora akazi kabisa n'abanyarwanda bari muri minisika n'abarusiya niko wumvise ko hari abarusiya basigaye baje gufasha ngaha by'umutekano urumva rero kubera ibyo o babona ko abasirikare bo ngaha dore ko badashinyugwe nk'abarundi wenyine yari yasabye ko niyaza ari abarundi bamucunga kandi batangaye kuko n'umukuru w'abasoda ngaha muri minisika uburyo bita komanda de la force ashinzwe n'abarundi urumva abarundi kurabita agateka.
Inyuma y'ivyo birori perezida yarabonanye n'abarundi batari bake bari mu gihugu ca Republika ya Centre Africa, urashaka kutubwira ukuntu umubonano n'abarundi wagenze? Turazi ko mwagize uruhara rukomeye muri uyu mubonano.
Yagenze neza cane kuko gusa niko nabona n'ahandi hariho gukudreshe kubera indwara ya COVID twaramaranye isaha n'igice hanyuma baramutse ingorane zimwe zimwe. Urabona kera abarundi baza ngaha muri Centre Africa ataziza basabiriki mugabo ngo hariho ngira ngo abarundi batari babizi muri yajya bagakora ku mbibe kuri aeroport baratse amafaranga ugonga muri Centre Africa y'i Burundi umenya yari umukuru hamashitinyo aravuga ngo bazodusubize mu ndimi mikono vita hanyuma baranamubwira yuko byoba byiza kubera ko Uburundi bwatangiye kumenyekana ngaha muri Centre Afrique kubera abasoda kubera n'abasivili baza gukora muri bijya bita OMG ko hari hakwiye ko Uburundi buronka umuntu agushirikira ngaha naha atokwitwa ambasaderi mugabo akaba mugabo w'umukoki umerewe turabikizina ambasaderi zimba kugira ngo mu gihe abarundi bagize ingorane baronke ubu bitunga kandi no mu gihe abarundi bashaka kuza nk'ababwiza kenda bashaka kuza bakaza biboroheye kindi baramutukirize yuko iyo bagiye mu bikonji bavuye ino bipimishije bakabona ko batagwaye COVID ariko iyo bashikiye mu Burundi bakabagirira konfirma ndende birabagora kuko usanga bafite nk'iminsi 14 y'ikonji 22 bagaca babwira ko baguma mu mahoteli cyangwa imibira iminsi 10 ugasanga biragoranye. Icya nyuma bamusabye ko kubera ko abasoda bacu bakora neza bosaba ibibanza bikwiye muri bashengiri ko n'ibindi bintu uko bigenda.
Mu kanya gatoya ambasade yaho nashaka ndabasabe mutubwire ni uko byereka imibonano yagize n'inteko z'abarundi ziri muri icyo gihugu gucungera umutekano murashaka kuducira ku mayange iki yago cyageze gute?
Babona nyine umunsi mu gitondo kuko ejo yari mu birori hama yakira abarundi b'abasivile yashinga zimbitse aza kubaraba ahantu hitwa Kibiti kuri ho bafite icumbi. Ikiganiro cyageze neza kuko urabona nk'uko nari meze kubivuga abasoda b'abarundi bakora neza cyane bose abantu b'ino bose barabizi mugabo urumva urugamba rwari urugamba kwezi kwa 12 igihe abarobere batera abarundi bari basubije inyuma mugabo baravuze abasoda batatu yari yagiye kubashigikira abashimira ingene bakora murongo yabashigikira abwira ati akadimi ko kagenda murabandanya muhagarira Uburundi neza hanyuma ati natwe twasubira inyuma tuzira abarundi ko twarabonye ko mukomeye.
Ambasaderi Adolphe Nahayo, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
murumva radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika murabisanga kuri internet kuri www.radioyacu.com kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu cyote mwarimo duteza amatwi aha niho dusoreje amakuru n'ibiganiro byo muri iki gitondo ariko tunabaradikira ibiganiro byacu bitaha tubashimiye rero kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika bakoze kandi bagenze banje bose bagize uruhare muri ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi Fasil Gebehu ni washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubaseze tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.